VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe ku inogenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa mbere kwa 2017 muri tariki ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubwo se gari meza nk'ibintu by'imigambi. Sinibaza ko turiko turakorera Imana, tubona iyo turiko turaje. Bebwe n'ukuri ibyo bintu nta muntu numwe ahora abikora. Kwego abangirikani twabaha abageni n'abakaduha abahungu babo tugasabiranira. Sinzi ingene byabiragagenda.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune ya Mukike intara ya Bujumbura yidoga avuga ko hari iminsi mikuru yabo badasangiye amadini batagishobora kumara mu gutinya gucibwa amashengero yabo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho mwari muzi ko umwana yashonje cyane ashobora kwanduriramwo ubuhumyi. Turaza kubibabwira mu kiganiro c'amagara y'abantu tubafitiye mu mpera za kino kiganiro. Imbere yayo makuru yose ndabemereye mbanze ndababwire muri make kubitegira iby'abasize ubuzima mu ndwi iheze mu gitero c'indege ya gisirikare ya Nigeria ku banyagihugu mu ikambi y'abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Bimaze kwiyongera kugera ku nshuro zirenga zine, ni ukuvuga ko abashika 236 bamaze kwitaba Imana. Ivyo bitigiri bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika Associated Press. Igisirikare ca Nigeria kibandanya kivuga ko ryabayisanganya kandi kwa matohoza zaratanguye. Umugwi w'abategetsi batandatu b'igisirikare ca Nigeria kigwanira mu kirere baza barashitse mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Borno kugira ngo batohoze ukuntu indege yotera bombe zibiri ku kambi y'abanyagihugu bateshejwe izabo. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria kirwanira mu kirere Ayodele Famuyiwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko bizova muri ayo matohoza bizoshikirizwa hatarenze itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri. Mwemenya ko ico gitero cabereye ahitwa Ran, ahari hakoranirijwe impunzi zishika 20,000 zahunze abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Abapolisi indwi barishwe ejo kwa kabiri mu gitero cha bombe mu gisagara gito ica Afgoye hafi y'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Yo bombe yaturikiye mu ikambi ikoreshwa n'igipolisi cha Somalia mu bumanuko bw'igisagara cha Afgoye ni ku birometero 30 mu burengero bw'umurwa mukuru Mogadishu. Umukuru w'igisagara cha Afgoye Abdinasir Alim Ibrahim yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo bombe yari yanyegejwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagize igitero kuri iyo kambi ku munsi wa mbere. Amenyesha kandi ko inteko za leta ya Somalia zariko zitegurira gutera umugwi Al-Shabab igihe iyo bombe yaturika. Avuga ko abantu bane bapfuye buno nyene, abandi batatu basandabira mu bitaro. Bubaye ubugira gatatu muri kuno kwezi abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagira ibitero mu gisagara cha Afgoye. Muri make kandi perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yasavye kuri uno wa kabiri bihugu rutura ku isi kugumizaho ibihano vyafatiwe Uburusiya. Ivyo bihano vyafashwe na leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'ibindi bihugu mu ntango z'umwaka wa 2014 Uburusiya bwagirizwa kuba bwarigaruriye intara ya Crimea. Buyo nkoye ku gihugu cha Ukraine bwagizwa kandi gufata mu mugongo abagwanyi bagwanya leta ya Ukraine mu gice c'uburaruko. Perezida w'Uburusiya atewe impungenge ko leta nshasha ya Amerika ishobora gutezurira Uburusiya ivyo bihano. Mu bihe vyo kwiyamamaza, Perezida Donald Trump yavuze ko ashobora gukuraho bimwe muri ivyo bihano vyafatiwe Uburusiya. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muceye kuri ubwa go kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku bwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cacu tugihere ku myidogo y'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo bavuga kwa ezigihe badashobora kuronka amazi yatangwa na Regideso mishami Regideso bisigura bavuga ko bitegwa na rimwe mu masoko ryacikiye ahabereye ibikorwa byo gutunganya umwonga wa kijambere munyamakuru wacu akora mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze niwe tubaza ivyinshi ku ino nkuru
Mu gisagara cha Kirundo no mu micungararo yacu amazi atangwa n'ishyirahamwe rya leta Regideso aboneka nabi nabi abasanzwe bavoma ku ibombo rusangi rya Kanyinya ahitwa kwa Maria Roza bavuga ko amaze igihe batabona ni marikoroka
amazi kabisa yaranse gose tumaze nk'amezi hafi nkane tamaze turo amazi tuyakura kuri hantu hasi kururata kuri ku birometero byinshi biri mu labanga twavoma kwa Maria Roza Maria Roza rero batubwira yuko yoba yacikiye ahantu baba baragiriye uruzi rw'abashinwa kugira ngo uvome kwa Maria Roza ikibido cyara amahera 30 uje kuvoma ingerekani
agira araza ku moteri agaca kama kubera amatara turabura ukuntu turonka amazi dukoresha cya twavoma kwa ya mutumba none nawe yarakana ntacigihe kinini
abanyagihugu bavuga ko ayo bakoresha uno munsi ava kure urugendo rukabavuna
dufata uvuye ngai kanya ucaho tuvoma umuhumwa utumye nk'umwana kuvoma nimwe mwamasabira arahe kugyashikana amazi urumva ko ari ingorane zo kuvoma amazi arakenye gose
kuyavoma bisha kuzinduka kare nka saa 9 ugiye naho hakeye ni misi 5 gusa ihaba hanyuma nyine bimaze kubera kuvoma kaduka kuko ntiwogenda tumwanya n'umwanya uciye aronka
kiza nyine nuko dufashe natwe tukaronka amazi nk'uwo tinda kumanuka kure aho nyine ahakora hasanga abantu benshi kenshi tukabatwa nakomekeye kwa tukanyira ma
no mu gisagara cha Kirundo amazi naho nyene aboneka nabi nabi ubu mucuruza akorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi avuga ko kubona amazi atari ivya buri munsi
ikibazo cy'amazi ikibazo gikomeye cyane kuko hari igihe tumara n'iminsi 3 atamazi turose kandi dufise na reservoir numva rero n'ingorane haheze nk'iminsi atamazi aza dufise ibyumba 9 turafise na restaurant turoze ibirahuri byo mu kabare n'ingorane y'amazi atayahari
iyo atamazi yabonetse yari gitezo amazi mukoresha muri hanze mukayakura
aho tuyavomesha ku mwonga ahantu hita ku marimano kugira aboneke rero naho hari igihe ubu tuba twatumye tumutuma ku ibido amahera 200 hanyuma uwo twatumye hegeye nawe asanga habaye benshi kubera amazi yabuze mu muji akariha amahera nawe kugira ngo avome batonze ku murongo ari benshi
mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi bavuga ko batakaza icyizere ku baguzi ivyo navyo bikabaviramwo gukora bahomba
iyo twarose abakiriya ni ibido 27 gutyo aho no kuvuga iyo twarose abakiriya bagare bagereranye niho dukoresha ibido 25 no kuvuga aho isuku ntire bari gikunze neza ryo mu restaurant kuko atamazi dufisa kwiye mu hotel naho tudutegeza gukoresha amazi make iyo ufisa amazi yo hejuru naho urumva ko wa mukiriya aje adashobora koga amazi yo hejuru byoroshe umva ico gica kibi kibazo n'abakiriya bakabaza ati none ko atamazi bimeze gute ukaba tugasigura hari n'igihe baca bagenda bakagenda kurondera ahandi naho nyine bagasanga bimeze uko canke ugasanga baciye bagumayo bivanye n'uko nkumbure hariho umurongo batahaye amazi ahandi ahari
abanyagihugu bo mu gisagara cya Kirundo no mu micungararo yacu aho bakoresha amazi ya Regideso basaba iryo shyirahamwe gutora inyishu y'ikibazo cy'amazi burundu muri Regideso igisata cyo mu Kirundo baratanga umuco kuri icyo kibazo abagiserukira mu ntara ya Kirundo basigura ko imvo zibiri zituma amazi ataboneka neza nk'uko byategerezwa ubwa mbere bamenyesha ko hari imiringoti isoza amazi ava mu isoko rya Mutumba yatobotse isena sanwa giyo miringoti riracagoranye kubera ibyo bikoresho byarengewe n'amazi y'urugomero ruherutse kubakwa n'ishyirahamwe ry'abashinwa kugira ruzovomere umwonga wa kijambere uherutse gutunganywa hagati ya komine Ntega na komine ya Kirundo Iyi nseguro ya kabiri ihagaze kwikurakuranwa ryo kuronswa umuyaga nkuba risanzwe riba mu gihugu cyose. Uko babisigura igisagara cha Kirundo gisanzwe kironka amazi aduzwa n'imoteri. Iyo moteri iduza ayo mazi ava mu mwonga wa Kavogero ikoreshwa n'umuyaga nkuba. Uko igisata cha Regidezo mu Kirundo kibisigura nuko igihe cyose igisagara cha Kirundo kitaramukiwe kuba gifise umuyaga nkuba, imoteri iduza amazi ica ihagarika ico gikogwa. Umwizero urahari ko amazi ashobora kuzoboneka mu minsi iri imbere. Mu gisata cha Regidezo mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kuvugana n'abajejwe ibyo gutunganya uwo mwonga wanyavyamo kugira barabe ingene imiringoti isoza amazi y'isoko rya Mutumba yosanugwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco, nari ndabice ku masonga mukanya abanyagihugu mu madini yatandukanye muri commune ya Mukike turi mu ntara ya Bujumbura baridogera indinganizo zimwe zimwe zo mu paruwase atandukanye harimo Mayuyu ko zitosekaza umubano hagati yabo. Inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse yagiye muri ako karere, tuyikurikire.
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mukike bidoga bavuga ko indongozi za paruwasi Mayuyu zitaborohereje mu migenderanire hagati yabo. Abahoze mu idini rya Ekleziya Katolika muri paruwasi Mayuyu bakaja mu rindi dini bavuga ko bafatirwa ibihano byo kubabanya mu igenda ko na cyane cyane igihe bafise imanza zo mu miryango. Hari abavuga ko bavyaye amhasa bakabura babafasha kuja kuyasohora, abandi nabo bakabura babafasha gukora imanza z'ubugeni. Aba ni bamwe mu banyagihugu bari mu madini atandukanye yahi Mukike bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Jiwe ubwambe hoho numva ko nsa n'uwahohotewe, nari yarutse amahasa hariho umugirwa wo gusohora amahasa. Hama hageze ko tuyasohora, umupatiri afise abantu atuma mu mibano avuga yuko ata muntu n'umwe ashobora kuza ku rubanza rwo gusohora amahasa.
Ngo kubera iki?
Ngo kubera yuko je ndi mu Methodiste Libre, ngo bakatolika ntihagire n'umwe hagera, hariho benshi bataje, abandi bajya umutima amenyo. Hanyuma bamaze kuza icyo bakoze baciwe amande, bariga batanga amafaranga n'ibindi byabasaba.
Wa muporoti azoteka ibifungurwa agire yubake canke agira asohora umwana aba yabiguze amafaranga, hanyuma twekwa bagaturika bagira dufungurire hama tukareka kuja kubyumva tuba twamaze kumunena babyabaye barumva cha ducana urumva bisaga bimeze nk'ibintu by'imigambi. Sindibaza ko turiko turakorera Imana, sintubona iyo turiko turaje. Twebwe n'ukuri ibyo bintu nta muntu n'umwe yahora abikora. Twekwa bangirikane twabaha abageni n'abakaduha abahungu babo tugasabiranira, sinzi ingene byabiragagenda.
Ni nko guca imiryango y'abantu bakundanye, mwene washa ari umupaka nanyi nkaba ndi umukirisu sinje kumumarira urubanza avyaye sinze kumwibarutsa ararongi umwigeme we kubaka sinje kumumarira urubanza.
Urumva nka jewe ndi umukirisu, hanyuma papa na mama bakaba atarabakirisu, sinshobora kugira urubanza muhira. Abaje kugirira urwo rubanza ngaho muhira bategerezwa yuko baca bafatwa bagacibwa za mpongano, naho avuga ibihumbi ijana babyakira uko nyine nta kundi bari bugire. Kandi nanjye ntibazompeba kumarira urubanza. Umwana abatirijwe ndi umupagani ntagenda nk'abatirizwa, papa na mama ari umupagani nta kuntu nja guterekera inzoga ngaho muye. Aca avuga ngo genda hariya kububare kwa naka, ngo genda hariya kumusinzira kububare kwa naka, agenda nkaterekera. None uwo munsi mukuru ababyeyi batso babawungiriye gute?
Kuri iyo myidogo Patiri Ildefonso Nduwayo arongoye paruwasi Mayuyu avuga ko abakirisu babo barekuriwe kugendera abandi bo mu yandi madini, ariko ko ku bijyanye n'imanza bifise uko bitunganijwe.
Ekleziya Katolika y'u Burundi abadasangiye kwemera baragenderanira, bararamukanya, barafashanya, kuko muri abo harimo abavukana, harimo abagenzi, harimo inshuti. Mugabo ku cerekeye iby'imanza hari ukuntu ekleziya bitunganije, cyane cyane abo bavuye muri ekleziya Katolika bagatira hagira ekleziya Katolika. Ekleziya igitabo rero nimubaherekeze mu manza zabo. Ababaherekeje baba bagambaraye ekleziya Katolika nk'uko bigenda mu muryango wose, rero umwana agambaraye barafise icyo bamubaza.
Ibyo biruko mu gihe abarongoye ayandi madini muri iyo komine bavuga ko nabo bibatera ingorane mu gihe abo barongoye bafise imanza. Niyo Ngabo Pascali ni umwe mu barongoye idini rya Anglican muri komine Mukike.
Nta kibazo kinini cyane kihari hagati y'ishinyo rya Anglican na Katolika, mugabo abakristo b'iwacu baca bagira ingorane kuko bagenzi babo batabafashije imanza kandi bari abapfukanyi. Kwa yo gusanga harimwo umuvyeyi agasanga ni mu Katolika, hanyuma umwana we ni mu Proti, bica bigora ingene atunganya urubanza rw'umwana wiwe. Umva bica bigaruka ku twebwe bica bitugora cyane.
Urongoye isengero rya Libre Methodiste rya Himukike nawe asaba ko imigenderanire hagati y'abakirisu ba paruwasi Mayuyu nabo mu yandi madini yogumaho, kuko umukirisu afise uburenganzira bwo kuja mu idini yifuza gusengeramwo.
Twebwe dusaba ko hoba imigenderanire uko vyahorana kera, kuko
nta muntu tugenda gukura muri Katolika tuti vayudze canke nta muntu abakatolika baza guterura ati vayudze. Umwe wese afise umuhamagaro wiwe aza gombye ati jewe ngomba guhindura idini. Nta muntu numwe aja gusohora uwundi ati utasohotse nguzi wanje ntara. Nico gituma twebwe tuvuga tuti migenderanire yamyeho nikumeho.
Urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Mayuyu Muyukulonja avuga ko ico kibazo abanyagihugu bari bamaze kugishikiriza mu nama y'umutekano iherutswe kugirishwa muri yo komine. Avuga ko bariko bararaba ku indinganizo zo muri paruwasi Mayuyu zitari kubiri n'amategeko.
Mu bisanzwe indinganizo z'amadini zibwirizwa gukurikiza amategeko y'igihugu. Ubu rero twebwe turacari ko turaraba uko abo barongoye iyo paruwasi bavyifatamwo ko bihuye n'amategeko y'igihugu. Ndibaza ko nabo nyene bamaze kumva iyo myidogo. Hanyuma kuri ivyo mwavuze vy'ingene bobana mu guhana abageni mu gumaranira imanza hariho ivy'imico itegekanya.
Tumenyeshe ko imanza zo mu kibano ari ikintu gihambaye mu banyagihugu kuko hanini zifatiye ku mico kukaba nkako n'amategeko mu Burundi ahanini ubakiye ku mico y'abarundi. Muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Unaho dutandukire ya makuru yo kwinonora imitsi mwikambi duhere mwikambi impuzi ya Mahama aho habera inkino zitandukanye bamwe bakimenya abandi bakaba bafise abamenyereza babafasha mu rukino rwo kwinonora imitsi athletisme muri migi gifaransa. Hari abanonotsi bakorera hamwe babifashijwemo na Leonard Ngendakumana yahoze amenyereza urwaruka rwo mu ntara ya Muramvya atarahungira mu gihugu cy'u Rwanda hari muri 2015. Leonard Ngendakumana ariyemerera kugwaruka ruri Mahama harimo abanonotsi bakomeye yaba batari mu bibazo bituma batimenyereza nk'uko amategeko abisaba. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yaramusanze mu ikambi y'Imahama maze adutegura ino nkuru.
Leonard Ngendakumana ni umugabo w'imyaka 35 yahunze ava mu ntara ya Muramvya aho yaramaze imyaka 9 akora akazi ko kumenyereza abanonotsi mu mugwi wa Pepinière des Athlètes de Mbuye. Mu banonotsi yafashije bagatera intambwe yisununuye harimo Olivier Baruta muri kino gihe yimenyereza mu gihugu cy'u Butaliyano akamaze kuja mu nkino mpuzamakungu kabiri i Londres ni Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Uwo munonotsi akaba yaratwaye n'umudari w'ifeza mu nkino zihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa zabeye ni mu Bufaransa mu mwaka wa 2013. Ubundi ni Manirakiza Mede yaserukiye Burundi mu nkino mpuzamakungu zihuza gwaruka zabereye Nanjing mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2014. Leonard Ngendakumana akamenyesha ko yakoranye cyane n'abanonotsi baho mu ntara ya Muramvya kandi ko mu mahiganwa yabereye Burundi atigera arenga ikibanza cya gatatu mu gihugu cyose. Yamenyesheje ijwi rya Amerika ko amaze gushika mu ikambi ya Mahama yaciye abandanya umwuga wiwe kuko yahasanze urwaruka rwinshi harimwo n'abanonotsi yarasanzwe azi Burundi.
Akazi karabandanije naho bigoye cyane sinareza amaboko amaze kuhashika twaragerageje mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo ntidutume umwuga murazi ubutaye umwuga bataye ikintu kinini cyane.
Umenyereza abanonotsi ibimpunzi ni igikorwa cyoroshye?
Si igikorwa cyoroshye na gato kuko urabye ukuntu babayeho ukageranya n'ukuntu bari babayeho i Burundi hari ikintu kinini cyane kikibura.
Nigiki
umuntu arabye mbega umunonotsi kugira ngo azinduke aje kwimenyereza aba yaraye gute bayaraye afunguye gute mbega ukubaho kwiwe ko bajyama hasi benshi tana kamatera benshi bajya intete z'ibigori n'ibiharage mwumva byoroshe kumuzindura kuri entraînement na cyane cyane nk'iki bari mu bihe vy'ama cross country kandi bisaba imyimenyerezo iremereye cyane nakuvuga yuko bitoroshe cyane.
Kamuhinga uraheza ukacubigira gute
muri bujya bukene nyene tuba tubayemo bijya bihe bidasanzwe tuba turimo turagerageza ko dushobora kose mu kubamenyereza hanyuma umunonotsi ukamubwira uti nubwo turi mu bihe bidasanzwe utegerezwa gukora uku kugira ngo uyu munsi niturere amaboko kandi tubandanye gukora kugira ngo Imahama hashobore kuba ba Francine Niyonsaba, Imahama hashobore kuba ba Veniste Niyongabo, ba Olivier n'abandi ba Gakeme.
Ubiravye wewe usanzwe n'umuhinga wo kumenyereza abanonotsi birashoboka?
Birashoboka mugabo tutari twenyene hagize abadufata umugongo. twababwiye akarorero mu bifungurwa twababwiye akarorero no mu myambaririmo ukuntu bambara abana b'impunzi bambara amaguru agaragara nta karato kandi murazi yuko umuntu ariko yitegura ama cross country akoresha biriya birato vya surprise ntivyoroshe cyane twavuze mu byo kujya mu byo kwambara ni najyari mbega yo mahiganwa bazoyitaba ko bimenyereza mbega barita mahiganwa ntayo bitaba kuko numutego ni ikintu kidasanzwe kuko nubwo twimenyereza ntidushobora kwitabira amahiganwa atunganijwe n'igihugu cy'u Rwanda
kuki mutitabira amahiganwa kandi mufise abanonotsi kandi wivugira ko abanonotsi bakomeye
abanonotsi yagume barakomeye ngerageje kuraba ibyiteguro bafise n'imyanya bafise ku birere bitandukanye ariko amategeko federasiyo y'u Rwanda igendera ko niyo atugora kuko batubwira ko mu Rwanda utegerezwa kwitabira ihiganwa ruko watumiwe kandi ama club yose yo mu Rwanda azwi udashobora kwigira intarutsi ngo witabira ihiganwa ntibakwemerera no kuvuga yuko twebwe tubuze ico no kwita ubufatanya bikogwa
ugereranije n'abanotsi barufise mu ntara ya Muramvya aho warusanzwe urumumenyereza uno munsi uvuga ati imahama hari abanonotsi koko bashobora guhiganwa n'abandi bakomeye
hari abanonotsi mahama kuko twasanze babandi bahora bahiganwa mu mashure bari mahama bamwe bahora baje mu competition ya kaminuza ari nk'uwitwa Bizinda vya Matisse yahora kuri kaminuza y'u Burundi ari nk'uwitwa Ndayikengurukiye Siriyake hari umusore witwa Manirakiza Ferdinand ku birometero birebire hari ya turafise abanonotsi nk'ubu dufise abantu bitabira dufise programme turiko turabakoresha abana 200 abanonotsi 200 ariko turafise abarengabo kuko turabafise barengana ijana kuko nkambi ya mahama nini cyane
leo nange ndakumana afise intumbero yuko mwaka 2020 mu gihe intambamye zibabuza kwitegura neza zova mu nzira azokwitabira inkino mpuzamakungu zizobera mu gihugu cy'u Buyapani ari kumwe n'abanotsi ariko arategura imahama baba bakiri aho mu nkambi canke baratabutse mu gihugu wabo Desire Hatunyimana imahama ijwi rya Amerika.
Nachumviza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muramenyere ko ku misi yose ya gatatu tuwashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu aho dushimikira ku bibazo by'amagara y'abantu biba biri mu ntara zitandukanye zigize u Burundi mu gihe rero hamaze imisi havugwa ikibazo cy'inzara imaze guhitana abatari bake uno munsi twashimye kumenya indwara zishobora guturuka ku nzara haba mu bana canke mu bakuze duha kanya mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro agirana na muganga Anita Munyana.
Muganga Anita Munyana ndabaramukije kandi ndabaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Urakoze cyane Diane.
Nkuko muvyumvise turaza kuvuga ku bijanye n'ingwara zituruka ku nzara, mutangure mutubwire igihe abantu bafise inzara ntibaronke ibyo bafungura n'izi ngwara zibakarira.
Nta numwe atazi yuko ifungurwa ari ikintu nkenerwa mu magara y'umuntu kuko byafungurwa umuntu afungura haba harimwo ingaburo zitandukanye zimutuma ubwa mbere umubiri wiyubaka umubiri ugira abasoda bakwiriye kugira bamugwanire ku ngwara zitandukanye mumva yuko rero uyu muntu adafite icyo afungura ataronka ba basoda bakwiriye bamugwanira ku ngwara zitandukanye rero nk'abo bantu baragwara ingwara zitandukanye kandi byinshi
ahanini ni nk'izihe ni ingwara zose ko zakabaye canke hariho zimwe zimwe zisanzwe zibakarira abantu badafungura neza.
Urazi ubiravye nk'iyo umuntu atafungura neza usanga n'ukuntu abayeho kutaba kumeze neza usanga kuvyerekeye haryama
ndavuga cyane cyane abantu badafungura neza kuvuga bafise inzara.
Yego nibyo ndiko ndavuga. Kenshi usanga ni inkurikizi umuntu ataronka icyo afungura nuko naha batameze neza usanga nibyo binakoresha usanga akoresha amazi acafuye amazi atagira isuku na nkeya murumva ko haca haja muzangwara z'umunda gucibwamwo kuribwa munda hamikinda anugira ko usanga tararanga umusegetera bwa ikingire imibu kasanga malaria ngiyo hama mumenye yuko gitunu kigwiriranye mu gihugu cacu eka no kuri ingwara nyinshi bakarira gose kandi aho rero Gadiane ntaguciriyemo nukumenya ko abantu bakarigwa cane cane ari abana batarakwiza imyaka 5 eka nabasaza
malaria ko muri kino gihugu imaze imisi ivugwa ko ariyo igeramye abantu cane twovuga yuko iva kunzara ko ninzara nayo nyene irembeje abantu
dia nguma ngaruka kuri bya bindi nyene umbabaje gato no gutahura yuko umuntu atafunguye neza ugasanga aguma yiruka numva ko umubiri usaba umuntu adashobora kuronka icyo afungura ha mugasanga araruha nuko kuruha byatuma umuntu agira une faiblesse immunitaire ni mu kirimi cy'Igifaransa aho umubiri usanga unaniwe umubiri ukarigwa n'utuntu tuto kuko utaba ufise abasoda bakwiriye bawugwanira ama no kumenya yuko abantu muri ubwo bukene bwabo babura icyo bafungura bakongera bakabura n'amahera y'ugushogana kwivuza murumva yuko ari nkuri kizinzara bituma umuntu asinze karabyukura amagara hama akagenda kwegera abaganga byamaze kuyangara
no gupfa ngancyo gituma ingwara zikunda kubahitana cyane
yego no kumenya yuko vyukuri burya inzara irica
kuko ariho nk'abavuga yuko bagwara bakaje kwa muganga bavuye kwa muganga babavuye basubiye muhira kubera kubura icyo bafungura hariho abaca bitaba imana ni kuvuga yuko umubiri utabarose ino subira kwiyubaka kubera iyo nzara
Yo gose cyane Diane burya rega mu kintu gituma umuntu agarukana ubuzima iyo amazi misagwaye n'ukuronko twafungura hamu n'ukuronko umuntu amwitwararika akazara mufungurira muri uwo mwanya akigwaye umva yuko nko kurabivuga arataha ashika muhira agashika hano atafungurwa zihari kandi murazi yuko mu migenzo ya kera burya umubanyi waramwitwararika gwayo kamuba hafi ariko kwera ibintu bigeze aha anye umuntu wese utwaronse atwigungira ko kugira dushobore kumubeshaho kabiri
mugihe umuntu afashwe n'ingwara bivuye kunza ubwo nta bumuga bushobora kuziramo
ibyo bikonda kwibonekeza kubana aho abana iyo bataronse ibyo bafungura ibyo nyunyu bikwiriye nk'akaro twotanga nka vitamine A batayironse bikwiriye usanga bishobora gutuma bagira inkurikizi mu maso yabo amaso yabo agahuma kini no vuga ni nka
bakazohuma bakuze canke bakiri bato nyene
bigenda biraza kuko vitamine A irakenewe muramaze kubona no mu ncandago bamari ko barayitanga hama ikini kikomeye ni vitamine B ya mbere na B ya kabiri ni ibintu bituma umwana aronka ubwenge bukwiriye ubasha gukwiga ntago agifise naho ubona hari abana benshi bahebye kuja kwishure
ariko nta bumuga buharingira ngo ku bantu bamaze gukura nawe
abantu bakuze ubumuga ntibwibonekeza ariko n'umuntu atacushura gutuma hoho ndabikubwiye yuko umuntu ashonje ntacabasha nkuko barundi bakunze kubivuga ngo hakora munda nimwibaze namwe iyo amaze iminsi ibiri itatu atanakimashira munda numva ko ataco yimarira na gatoya rero
ngarutse ku kibazo twahereye ko nizihe ngwara umuntu ashobora kumva akavuga ati izi ngwara mfise zoba ziva kunzara
biragoye kwishura ariko ico no kubwira coco n'abantu baba bababaye nushobora kubona abantu bafise inzara ngo ariko aratwenga ngo araryohewe nta na gatoya hama n'ikindi dararibwa munda kuko umubiri urasaba taronka muravyumva nawe igihande c'umuto kikameneka bivuye ko inzara imurembeje
no kuzungurirwa kose kuko baravuga ko bazungurirwa
ego neza cyane barazungurirwa
igihe yiyumva gutyo none yoje kwa muganga barafise ico bamufasha kandi biba byavuye kunzara
ego kwa muganga ntibo buri ico bamufasha ariko ibyo byose nibaza ko uruhara rwa leta rurakomeye cyane gose aho abajya baremesha kiyago bariko baratembera mu ngo bakwiye kuraba bakabona ko abantu bageze habi bakabatabariza hakiri kare mu makomini atandukanye kugira babagaruke ko n'ingoga amagara yabo ataraseseka
muganga Anita Munyana turabakenguruke kuri uno mwanya mwaduhaye
urakoze cyane gose Diane
Mukanya turaza gusozera ariko ari inkuru idushikiriye ubunyene yo mu ntara aho kuri no wa gatatu gipolisi cazindutse gusaka ibigwanisho muri site y'abatejejwe izabo muri 93 iri muri commune Mutaho y'intara ya Gitega ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Khaisa Liliane Inamahoro Khaisa muratwumva
Ego ndakumva neza Diane
Ego iryo sakwa ryavuye kuki
Ego irisakwa rijanye nuko hariho amakuru abajeje intwaro hano muri commune Mutaho hamwe n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Gitega bafise yuko muri no site abateshejwe izabo ho barimo bamwe mu bashatse guhungabanya umutekano mu ikambi y'Imukoni mu ntara ya Muyinga mu gitero cabaye ku munsi wa mbere mu ijoro ry'uwa mbere ishuru wa kabiri ari naco gituma hazindutse byo sakwa kugira barabe yuko hari bigwanisho canke ibindi byose byohungabanya umutekano byo babiri muri no site y'abatekejwe izabo
ivyo bigwanisho na muvugizi w'igisirikare avuga ko kitari gitero hari ibyawa byatoywe muri yo site ya Bugendana
Ego Diane ntakigwanisho na kimwe chatowe ariko hafashwe urumogi ruboneka ko ari rushasha rungana nki ibiro bibiri n'igice hafashwe n'imbugita ya gisirikare imwe harafatwa umwambaro wa gisirikare ugizwe n'ibirato vy'amabotine harafatwa na casque bakoresha mu gutera lacrimogène
n'ibyo
byashowe gufatwa ubu unye
Ego Raisa hari abantu bafashwe
haraba imisoro ibiri yari yafashwe ariko abona bo bace barekugwa kubera ko basanze yuko atakibagira kinini ari abanyeshure bari basanzwe bari mu nzu batagiye ku ishure mugabo ivyabo bikaba byadadanutse bakaba babarekuye
urakoze gose Raisa Liliane ina mahoro ze kubandanya udutoreza iyo nkuru tuzoca twigaruka ko ku buryo buramvuye ejo muri kino kiganiro cacu wanyu mu ntara akaba ari no ngahaduce dusozerera makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashikanya majwa hiwanyu Diane na hazwe mari kumwe tuzosubije nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.